Nkuva di radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Kuwa kabiri tuganira ahanini n'abakenyezi n'abigeme ku buzima bwabo, amagara yabo n'ibindi byinshi byerekeye iterambere ryabo. Kaze mwese mu kiganiro cy'uyu munsi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Birashushe ni wowe kumva. Numvise ngo bakenyezi bo hanze, ngo bakenyezi b'u Burundi, ngo bishyize hamwe mu kwizihiza umunsi mukuru wahariwe umukenyezi ku isi. Naho ngo ni kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 2023 ndamukiza. Ntuze ucikwe, none ibyo bintu ntuze bizobera he? Ko numvise bishushe, ngo bizobera ku murongo, ngo kuri Zoom. So, kuri Zoom, emwe, sinzi ukuntu nakubwira uwo murongo, ukaba nge nabikurungikire nawe wirabe, ntuzasigare inyuma. Ya, nzovugamo byinshi rwose, kandi bibereye kumva. Ntuzosibe. Nawe uzotse, wiyumviririze. Sinobikubarira ngo ndabimare. Ibyo ni ukubwira nanjye ntabyonze, ariko birabereye.
Aho rero hari mu mpera z'indwi irangiye, aho umugwi w'abakenyezi b'abarundikazi batunganyije ikoraniro mpuzamakungu. Iryo koraniro ryari rigamije guhuza abarundikazi bari mu bihugu bitandukanye ku isi n'abari mu Burundi mu buhinga ngurukanabumenyi bita virtuel kuri za Zoom na YouTube. Hari mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2021. Bamwe mu batumire b'iteka bari bahari yari umutambukanyi w'uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi, Perezida Petero Nkurunziza, Madame Reverend Pasteur Denise Bucumi Nkurunziza, uwahoze ari umushikiranganji w'Indero Janvier Ndirahisha, Philbert Mulakambanze yaserukiye ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amahanga, abarundi bo mu mahanga basanzwe baramutswa. Christine Nyiragira, secretaire permanent yaserukiye ubushikiranganji bujejwe ikigega aho abatumire b'iteka bakiriwe. Iryo koraniro jewe Oriane Itangishaka naronse akaryo ko kuyobora ibiganiro byaryo, naho ryari riri ku rubuga rwa Zoom. Abatumire b'iteka bari batumiwe mu Burundi bahuriye ku nyubakwa y'ubushikiranganji bw'ikigega, aho nabashikiriza ijambo nongera ndababaza ibibazo bitandukanye. Abandi bakenyezi bari bahari baserukira amashyirahamwe yabo n'ibigo barongoye. Mu kiganiro muri isanga cy'uno munsi natumiye bamwe mu batumire hamwe n'abari bitavye icyo kiganiro nk'abashitsi basanzwe ku mbuga ngurukanabumenyi no mu bibanza byari byateguwe byo kwakira abashitsi mu Burundi. Turi n'akaryo ko kuvugana uno munsi na Flora Uwineza Bamboneyeho yari ku rubuga rwa Zoom I Baltimore muri Maryland, leta ya Maryland muri Amerika. Turi kumwe kandi na Benita Nize Ninahazwe yiga kuri Université Polymique y'Igitega, turashobora kuronka kandi mu kanya kari imbere Madame Gaudence Ndikumana yashikirije ijambo ari ku rubuga rwa Zoom kubijyanye n'amagara y'abantu. Reka twakire abatumire tuse muri kano kanya batubwire uko babonye ikiganiro, icyo bahunguye na bimwe mu byo babonye bashobora gukoresha mu buzima bwa misi yose canke mu mashyirahamwe yabo. Madame Flora Uwineza bamboneyeho aho muri leta ya Maryland, kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane Oriane.
Nawe Benita Nize uraho neza ngaho mu Burundi igitega? Ego ino muri Amerika ni sawa, turaho turashima. Ndabashimiye rero mukanya mwafashe kugira ngo tuganire muri bimwe mu byo mwabonye mu ikoraniro ryabaye mu mpera z'indwi iheze na bimwe mu byo mwamwarahakuye. Duhere kuri mwebwe Flora aho muri Amerika, icyagutumye witabira rino koraniro ni ikihe? Muri make ikoraniro nk'iri wari ugiteze, wabibonye byari bimeze gute?
Murakoze cyane. Njewe na murakazi wanjye ariwe Mezi yakubwayo yarabimbariye, yarabimenyesheje abwira ko hariho ikoraniro ry'abakenyezi rizoba rikoranije abonabo mu Burundi. Hanyuma ndavuga ati ibyo bintu ni byiza kuzoshobora kubona kumva no kubona abakenyezi bo hanze, tutatewe ntarahigira mu Burundi namba, byaranjyohe kubona ko nshobora kubona abantu bakenyezi bari mu Burundi kungene basa neza. Hanyuma nari mfite igishika cyinshi rwose cyo kumva uko bamerewe, uko biteza imbere. So nari very excited no kubyumva no kubijamo rero. Nararyohewe rwose muri ako kanya.
Ego, urakoze cyane Madame Flora. Reka nakire Madame Gaudence Ndikumana nawe nyene yinjiye mu kiganiro. Twa twavuze yuko dushobora kuronka amahirwe yo kuvugana nawe nyene akadushikiriza bimwe mu byo yabonye mu rubanza rwa Conference Internationale y'abapfasoni y'abakenyezi. Madame Gaudence Ndikumana, kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane.
Reka ngaruke kuri Madame Flora Uwineza bamboneyeho muri Maryland nta muri Amerika. Atubwire uwo ari we, bakumenye. Kumbure wavuze ko utarigera uja mu Burundi, waba hehe mbere yo kuza muri Amerika?
Yego, murakoze Oriane. Jewe navukiye mu gihugu cy'u Rwanda. Ababyeyi banjye bahunze 2002 baca mu gihugu cy'u Rwanda, navukiyeyo. Twabayeyo iyo hose hamwe ababyeyi banjye bamaze imyaka 2002. Hanyuma jewe napfuye mu Rwanda, intambara imaze kuba mu Rwanda 1994. Twahunze imyaka 8, hanyuma tuhungira mu gihugu cya Congo. Hanyuma tuvayo haheze imyaka 2 tujya muri Tanzania, aho twabayeyo imyaka 10 n'igihe. Hanyuma mu 2007 tuvayo through the resettlement program azino muri Amerika.
Urakoze cyane. Reka mpindukire na kire na Benita nawe nyene atubwire uwo ari we. Turazi yuko Benita ari umunyeshure mu ntara ya Gitega. Benita, kaze neza mu kiganiro muri isanga, hama utubwire muri make uri we n'icyagusunitse kuja muri rikoraniro ry'abakenyezi.
Murakoze cyane Oriane. Kama nitwa Ninaze Nispinita, kaba mpejeje ndiko ndaheza kuri Université Polytechnique de Gitega, Université y'Ubuhinga Gitega. aho nize TIC technologie de l'information et de la communication réseau et télécom mais il m'ont donné les niveaux de la diplôme de baccalauréat. Ni chatu nize muri conférence ikubera bara bimbiye ku ishure iciye ku muyobozi w'ishure ryacu ama nanjye ndabishima kubera bivuga umurundi kazi nanjye nkabanje umurundi kazi ama nayo cyangaza muri no koraniro nsanzwe ndi umwanditsi kandi nsanzwe ndi umukinnyi w'amarere w'ibyesi teatre.
Ego turumva ko kumbure ushobora kudushikiriza bimwe mu bikorwa bya teatro ugira twarabwiwe yuko ibikorwa byawe ari byiza cyane kandi benshi babishima kumbura mu kanya kari imbere uraza kutubwira zimwe muri pyese zawe bimwe mu bikorwa byawe umaze kwandika umaze gushyira habona. Ego kama mpindukire nakire kandi Madame Godas Ndikumana turazi ko ari umurundikazi abana muri Amerika muri leta ya Massachusetts ariko Madame Ndikumana wabanza ukabwira ibindi byinshi byerekeye uriwe tukumenye bakumenye batakuzi.
Jenitwa Godas Ndikumana naje muri iki gihugu kera ndakwije imyaka irenga 20 ne mirongiri n'umunani hanyuma aba nari naje kungura ubumenyi napfuye Burundi nje nashatse nari nje kwiga hanyuma intambara iratera turi ino hanyuma ca twaguma ino nta intacyo twari dufite kugura kugumino hanyuma turarondera ubuzi mugabo tuguma dukumbura iwacu jewe rero urumva numvise ibi biganiro byari byateguwe narishimye cyane numvise yuko nshobora gutanga icyumviro cyanke nkabikurikirana kubera byaduhuza n'abagenzi twaherukana kera no kugene tubandanya dukurikira iterambere ry'igihugu cyacu no kugene tugira ati abana bacu bamenye iyo tuvuka hanyuma tumenye n'amatala umwe wese ashobora guterera igihugu cyacu nibajije yuko ari byiza yuko twagira twavugana n'abandi. Jewe rero najino amashuri ndayiga ntecece hanyuma nkora mu bintu muri departema iraba abana n'imiryango. Eko jewe akora osi mu bintu bya sante mentale.
Sante mentale ni ukuvuga ubuzima bw'imibereho ya minsi yose ubuzima bw'umushahe ubuzima
nkajya tugize ikibazo ugene dushobora kukiyengayenga kugira ntitugwirire ngo tugwe mu rudubi ngo twabuze ntitugwe mu rudubi kurondera ukugene ukifatamo neza kugira bihere neza ingorane wayironse ingorane turazamana mugabo ni byiza yuko urondera ubufasha kugira ushobore kuzamuka.
Ego ndazi twari turi kumwe mu kiganiro nk'uwari yakiyoboye urashikiriza byinshi by'ibijyanye n'ivyo ukora mu gufasha abakenyezi mu kwiyumvira ubuzima bwabo kugabanya stress ibijyanye n'amagara y'abantu uraza kutubwira byinshi kuri byo washikirije akumbure n'ibindi byinshi ushobora kuba warakuye mu byo abandi baba barashikirije uwo munsi ariko mbere yaho igikorwa nk'iki kitari bwabe mbere cyahuje abarundi kazi bari mu mahanga n'abari mu gihugu wari usanzwe uja mu Burundi uganira n'abarundi kazi wari usanzwe uronka ku karyo ko guhura n'abarundi kazi kugira ngo mwungurane ibyumviro.
Emwe ngiye Burundi cyane cyane tuba dukumburanye twayaganye ne iby'iterambere ry'igihugu umugambi ukaraba ukaba tugenda dushaka kumenya amakuru ukugena ibintu byifashe mugabo n'ukuri kw'imana naba ndakubesha twari bwagere aho tugira icyumviro gikuru nk'iki hamwe tugira ati reka duhuze abantu benshi hamwe biratandukanye no kugenda uganira n'umugenzi umwe umwe nk'iki kugira ngo umenye uko ibintu byifashe iwanyu ibi byabaye kuri nivo nasiyonali nivo interinasiyonali ni bikuru cyane rwose n'ukuri
urakoze cyane mpindukire kuri Benita Nize Benita wewe nk'umwigeme aba mu Burundi kumbure ashobora kuba akurikiranira ibintu rimwe na rimwe ku mbuga ngurukana bumenyi ibyo wabonye muri conference abo wabonye abigeme cyangwa abakenyezi wabonye byakunguki iki kugira ngo ubone ubuzima bwabo abari hanze icyo cyumvire cyugira ngo abari hanze n'abari mu gihugu bahure wakibonye gute wacakiriye gute
icyambere mbanje gushimira abantu batiyumviriye gukoranya abafasoni basanzwe bari no mu Burundi n'abari mu makungu kubera birigisha cyane kubona imibereho y'abandi bamwe indi mibereho twe dusanzwe tubayemo biratanga ingufu zo kubandana icyo nayigiye ahanini icyo nabonye byaranyongereje ingufu zo kubandana urugendo zo kwiyumvira zo kubona kure narayigiye ndi kumvuga ndavye abagiye baravuga nka Docteur Ndura yarafashije cyane amaetapu yagiye aracamwo y'ubuzima kandi agashyika kuco ashaka gushika igihe determination yari afise afite byaramaye icyizere ko na jewe nzoshika kure nkashobora gushika ku ndoto zanjye nkashobora guhayariza
MVP.
Nibaza ko kijya cyumvira cyari cyiza twarahiga ibintu byinshi guhaguruka tugakora mu rugo mu mpuzu kandi atabwo badufise tukerereka kandi n'abandi ko dushoboye c'est vrai turashoboye
ego murakoze cyane hama nawe madame Flora Wineza bamboneho wavuze ko wakuriye mu Rwanda uja muri Congo hamuhavuza muri Amerika akaryo kuguhura n'abarundi kazi cyane cyane mu Burundi urakaronka kugira ngo wumve ivyumviro vyabo ico biyumvira ico bagona warusanzwe no ngo karyo cyangwa umaze kuja mu Burundi ngo uganire na
nakoze cyane Ariane so jewe nk'umubyeyi w'abana babiri b'abakobwa kuri urujya rubuga twaronse kuri kajya twaronse ko kubona abakenyezi benshi n'abigeme benshi bamaze gukora ibintu bihambaye ibyo numvise kuri urwo rujya rubuga byaranyoheye rwose kubona ko muri kazoza abana banje barafite nuko babyita abaromaro batorabirako hanyuma nabo bakagira icyo bakoze so hanyuma kuboko kuko noba mfite abo tuvugana nkuko nabikubariye sindajya mu Burundi mugabo turashobora kuvugana na bamwe muri kuri internet ma telefone kuri WhatsApp ya kagenda nkurikirana bimwe bimwe hanyuma ngahanye ndafite mwebwe opposition Orion nama ndagukurikira kuri Voice of America hanyuma na muramukazi wanje Claudine so ndagenda ndaraba hanyuma kakuramo inspiration muri mwebwe hanyuma nkanka kuri jewe nkumva ko sindi jenyine icyo nzogomba gukora ndafise abazompa impanuro nindazikenera bazonyereka inzira so ya na mafite ndafite abantu hirya no hino kubyoko na mani yumva ko ntari cyenyine mu bakenyezi ntazoba ndi cyenyine mu kenyezi nzogira icyo ngomba kwishyitsa gukora ngira icyo nishyitsako.
Urakoze cyane, ndakugaruka ko mukanye nawe utubwire bamwe mu bakenyezi ibyo bashikirije washimye wakunze wigiyeho. Mpindukire gato kuri Madame Gaudence Ndikumana, we yashoboye kuba bamwe mu bashikirije ijambo, bamwe mu bateye intege abandi. Madame Ndikumana, wo tubwira cyane cyane abatari bahari, ibyo washikirije, ibyo wahanuye mu byo washikirije umunsi wa gatanu uheze, muri make nabo nyine babyumve, bashobore gufashwa kumbure abatashoboye kubashika.
Ibyo nashikirije umva teme ya conference yari education na santé ya bien-être. Jewe rero nashimikiye kuri bien-être y'umuntu y'aba person. Igikuru ni uko nibaza ko amagara y'umuntu amera neza ari uko umuntu amariwe neza mu mubiri akamererwa neza no mu mutima. Ikintu kidufasha kugira ngo tube tumerewe neza mu mutima, ku mubiri biroroshye kuboneka, mugabo ku mutima ntibyoroshye. Kenshi tutabisohoye nta n'ubumenya ikituraje ishinga. Kenshi uzawumva ati abantu bagize isanganya bariko baratwara imodoka, azawumva abantu bakubitanye, abantu bagize ntibagize ibibazo nyine bikomeye, mugabo kubera mu mutwe bari baremeye. Naratanze ikiganiro ndababwira ukugene bitanyoroheye njino, kubera nasanze ubuzima butandukanye rwose. Nibagiye kubabwira ko mba muri Amerika ino muri Massachusetts, i Burundi twari dufise abakozi, twari dufise abashoferi, twari dufise abayaya, twajya ku kazi tugataha. Ino ubikora byose wenyine, wubakanye n'ubundi, murashobora kuba mubisangira. Mugabo kenshi kubera twese kuba twarapfuye hariya iwacu natwe tukaba twabigenza ukundi. Aha bamwe barabyakira yuko mubisangira mu nzu, umugabo n'umugore batafashanya ibikorwa byo mu rugo bakongera bakaja no kazi bose. Je narababwiye yuko byaranyorohe mugabo, byanyorohe kubera nagiye nditura abandi ndiyugurura. Ndavuga ati ibisi no bikomeza mu mutwe jenyene, ntegerezwa kurondera ababifashamwo, norohekwe mu mutwe, norohekwe kwiyumva neza. Hanyuma nicandagira n'amaprinsipe menshi yo kugira ubuzima bwanje ndabushire ku murongo. Amaprinsipe rero menshi yari kugira ati ntegerezwa kurya neza, ntegerezwa kwama ndi en contact n'abandi kugira nje muri isoloma, kandi ntegerezwa kuraba n'uko abana bameze neza. Ndabiyegereza, ndabizi imico y'iwacu, kandi nzi neza yuko bari ngaha atabarundi bariko barahura kuva ku wa mbere gushika ku wa mungu. Hanyuma ndababwira yuko byamfashije rwose, nje nkabona binyorohera. Ndashika mu ntubyeyi mu bigero nari narondeye gushikamo, amashuri ndayiga ndayamara, ndiko ndanigana n'abana bato kugenda bajyana muri daycare. Nta modoka nari mfise, mugabo narashobora kubajyana muri daycare, hanyuma nkagaruka nkiga. Hanyuma nkeneye mugenzi yuko amfasha mu kubatura ku ishuri, nkamurondera nkajyana. Hanyuma narashikirije icyiyumviro yuko twenge dukwiye kunoveye kujya turabyiyumvira, turabye uko iwacu abakenyezi bagira ibibazo. Niko batureze benshi ntitubivuga, mugabo icyo tuzi turazi yuko umupfasoni ashobora gukubita, hanyuma akavuga ati niko zubakwa no kubakira ku ibanga ego nibyo ni tubakira ku ibanga mugabo byagenze nabi cyane ni byiza kwiyugurura ukabitura mugenzi hawe cyangwa ukabitura uwo gufasha kugira kino mu nyuma hagezwa kukubitwa wogire uwo bigenze ukundi ntiwohora cyangwa wovuga ati yeme ndapfuye ukabishikiriza abantu mu kugira mu nyuma ubundi nawe yigarura nicyo gituma nabwiye ati ino amategeko arakora yabyo amategeko arubahiriza umukenyezi arubahiriza umupfasoni nicyo gituma ino nabonye babaha ijambo kurusha iwacu iwacu ariko baratsika kugira bibuke ku mukenyezi nawe ashobora kumuzeye gutanga ikiyago kandi bakacyumviriza kandi bakabikurikiza ibindi nabyo bifasha nabonye ari leadership abagore bariko baratera imbere bariko baraza mu bigero byose ari bya leta cyane no mu byo kwigenga abadamu baratanga icyumviro barabashikiriza ijambo ibyumviro byabo bigasohoka urumva twebwe rero uko abadamu binjira muri leadership bidafasha rero yuko umugore aba turonka inyigisho zikwiye kugira twiyugurure kugira ibyumviro byacu nabyo bisohoke bishobore gufasha mu ntererano iterambere ry'igihugu n'iterambere ry'umukenyezi urumva rero ko byari bihambaye cyane rero niyo nibyo nashaka kuvuze gushikiriza hari ikintu nabonye ino twebwe dukwiye kwijukira iwacu ikintu cyitwa volontariat tugiye turafashanya nibaza yuko bizoduteza imbere rwose kuko ibintu ikintu cyose dukora turindiriye yuko duhembwa nibaza yuko bitazoroha kuko ubuzi ni buke
ni ukuvuga volontariat batabitegera neza abatabitegera ni nk'akazi umushobora gukora
ibikorwa byinshi bikorwa nuko n'abantu bataba bariko barahembwa mugabo bafise ishaka yuko abantu batera imbere
wari uvuze volontariat nari kongerageza gusigura mvuga nti n'ibikorwa abantu bakora bitanze kugira ngo igikorwa runaka gikogwe ariko batarenze guhembwa bakagikora ikiringo runaka bakagerageza gufasha kwitanga wavuze ibintu bikomeye cyane byerekeye ukwiyugurura nk'abakenyezi ndazi benshi baravuze yuko bashimye uko kuntu waseruye icyumviro cy'uko umukenyezi wese agomba kwiyugurura kugira ngo ibintu byose bigende neza mu buzima bwiwe mu rugo rwiwe mu muryango wiwe n'ikintu benshi bashobora gukuraho inyigisho zidasanzwe turaza kugaruka ko kuri ibyo byinshi byerekeye uko kwiyugurura n'ibyo abakenyezi nabo nyine gukora kugira ngo baruranigwe none mu byo bamwe mu bakenyezi bari mu Burundi bashikirije cyangwa mu bo wabonye hari ikintu coba caragushitse ko mu kiganiro cyabaye cyane cyane ku bari ku ruhande rw'i Burundi
je narashimye cyane rwose uwa umushinga amateka yashikirije ibintu bya education yaratomoye ingorane aho ziri aratomora uko ibintu bitegereza kugenda aratomora neza yuko tugiye hamwe tukabikora byo teza imbere cyane abakenyezi cyane cyane urwaruka rw'abakobwa bariko barakura baratubwiye ingorane zihari mu mashuri baratubwira ingorane imigambi mishasha bashobora kuvuze yo gushyira imbere yaratuyoboye numvise vrema twebwe ariko dufise amaboko dufise ibyiyumviro dufise n'uburyo tubishyize hamwe no kuri kw'Imana je nabonye yuko twoterera igihugu cyacu bigakomera kandi abakenyezi n'abakobwa bari barakura bakagira icyo bahakuye n'icyo bahungukiye. Hanyuma ikindi nuko nabonye amatana dufise kema tubimenye ari uko tuyerekanye umukwe w'isoni arazipfana. Nje nibaza yuko tububahuye tukashikira benshi nibaza ko ibyiyumviro mbere byorusha kuko hariho benshi batari kubarumvirizwa hariho benshi tudashikira nibaza yuko uza turabarondera bakabashikira ibyiyumviro bakabumviriza n'imfashanyo bakazitanga. Ikindi nacyo ni uko abajeune bakeneye kuza nk'ubu nariko ndasonda ndondera ntuze feedback
y'ukugene
byagenze bambwira ati abajeune turakeneye amajwi yabo menshi turakeneye kubumviriza ifoko tubarondera hagire ikintu kiza kiratuma abajeune barondera ukugenda batanga ibyiyumviro byabo kugira ati nyine ibyiyumviro bize biragwira. Hanyuma inzeye amateme twari twatoye byari bijyanye rwose kuko ni ubwa mbere twari tugize iyi nama urabona kwiga abadamu batakwiye kwiga muri iyi myaka ya nyuma nta myaka myinshi cyane abadamu bari bajya mu mashuri ndabona byaranejeje cyane kubona icyo aricyo duhereye kugira ati twige ubumenyi n'icyo tunga ubumenyi n'icyo tunga
ukurikiye nyine wari uvuze kerekeye
yarafashije cyane rwose kuko narumva umwe wese ashikiriza akavuga ati ngeze ngaha yizibiki ukumva yuko bariko abana barigeme benshi bose bariko baratera imbere kandi ubu tubasanga mu masekiteri menshi
ibyo nka Benita nawe nyine nk'uko bivuze ni umwigeme ari mu ishuri ariko ariga. Benita, none wewe ibyo wifuza kuzokwiga kumbure abari bahari bashikirije imigambi yabo ibikorwa byabo business zabo barabigeme benshi batari bake ni bari benshi mwa bandi batari bake wewe wifuza kwiga iki waba hakuye iki mu byo waba barashikirije abigeme bagenzaho?
Aba yuko ni ishuri ariko mumbajije dushaka shimire madame Gotance yeje kuvuga yuko ushikwaho ukuntu dushobora kuza turashikiriza ibyiyumviro byacu mukabyumva mukabibona amaproje byacu dufite tukayabereka kuko tabye ahanini dusanga tutayimerereye ikindi gitega ubuka duhura n'ugaruka rwinshi bivanye n'aho umuntu akuca ugasanga turaganira cyane turafite ibyiyumviro kandi tubona yuko byo dufasha ugasanga turi n'abigeme hari ibyo tumaze no gushyira mu ngiro mugabo ugasanga hari ibyo dufise tudashobora kuronka aho tubishyikiriza. Nasanze ino mu Burundi kugira uri umwigeme kugira ushobore kuronka ahantu ushikiriza ibyiyumviro bisaba ko ni nka kompetisiyo uba wagiyemo irushanwa bigutuma umenyekana utazwi biragoye ko ushikiriza icyumviro cyawe. Icyo kinavuze cyo kirangyoheye kubera ari abantu benshi inzira bigeme ufite ibyiyumviro byiza cyane nakewe ndimo kandi umuntu agerageje kubishyira hamwe turabona yuko arisho byofasha twebwe ugwaruka kandi bigafasha n'igihugu cacu. Rero ikibazo barimo henshi kumbaza nkuko murambaza icyo ni ukwiga aboa ibyavuzwe kujya munsi kikinyumva nubandanye ni ibintu bijyanye na entrepreneuria mugabo nkabyapika ku byo nize de la technologie de l'information et de la communication. De ça ka kugira ikintu gishobora kumfasha gushika kuri rêve yanjye. En fait, ça rêve fils nyo kugira ikintu ki en rapport avec ibyo nitete ici. Mugabo kugira ngo ndabishitike konde ndabanza gukora nk'umwanzi entrepreneur nakora genre une vie wanje bien je gushika kutiyumvira cyane sinzi ko mwanawe
ni ukuvuga ko ushaka kubanza kwitegura kwiga uburyo wotangura igikorwa cyawe business yawe ariko ubanze kuyiga neza kuko n'ubuhinga bwa none busaba bumenyi bwinshi busaba uburyo bwinshi urashaka kubanza kunonosora uwo muga wawe mbere yuko uja kugira business yawe
eko
byo bari mu bijanye guhanahana amakuru byo ari bijanye nibihe neza na neza wumva
Ikinushaka ndashaka kugira na byise maison intelligente iyo maison shaka ko yobamo ibintu byo kumenyesha amakuru kabamo televiziyo kabamo radio kabamo kote réseau et télécom côté la programmation tout cas akajamo ba développeur aka développa ma site web ma application ma logiciel akaba mo na côté ibintu bya robotique en fait niyo monde tout était mo kandi ibyo nabigize mpanze kuraba tout autour yaho mbaye ku ishuri donc urasanga no ku ma université twe twiga la TIC déjà à la cour que la itinia kubera donc là il est mort à mes chevaux or je me dis simple donc il suffit d'étudier mais ça va quick et quand tu as sangara ou tu vas l'imbérer à tu vas t'y venir au cabou cabou la roba du collier donc par la hête ça va être qui va vivre qui va dire oui c'était ici ou mon programmeur ou développeur urahereje amashuri yawe turazi ko tukinga abantu batukinga tuba tubazi kubera turafashanya entre nous ugasanga arahegereje agiye kwicara cyangwa agiye kwigisha muri secondaire cyangwa muri primaire apari muri primaire muri secondaire benshi ugasanga primaire talon yari afise arayicarite or yari gukora ikintu gikomeye usanga nama entreprise nka menshi no mu Burundi usanga ikeneye mugaba karinda kuca kubirondera ubanzi bantu bari hanze ijisho cyatumye cyongera iyo reflexion kandi iyo maison intelligente kubera nibagije yuko itoba ya informatique gusa yujamo n'aba femme entrepreneur hakagaruka kakaranga nyine k'abarundi donc ntitukate yumviye ko hujamo ibintu by'akaranga hari abajone tuzi ino bakora utuntu nyine twiza donc twujamo kandi tubafasha nabo yuko batugurisha bakiteza imbere ndetse ko bari ugufashanya tukarunga ubu tukakreye ubuti tugakora ibintu usanga barondera hanze tugakora nk'amadoro
ndumva yuko ufise ibyumviro bihanitse birebire ariko nibyo tugezweho nk'uko wabivuze nibwo buzima bw'ubu buzima bwa tekinoloji ubuzima bw'ubuhinga bwa none ntugire amasoni yabyo kuko ibyo byumviro n'ibyumviro bitari ni byumviro bikwiye kuganirwa ko muri iki gihe hariyo tekinoloji hose ngaho mu gihugu hagati naho nyine bakwiye kubigira ibintu bisanzwe kuko nibwo buzima tugezemo ariko ngarutse ku majambo yavuzwe ku munsi wa gatanu akumbure ku bigeme bashikirije bimwe mu ntambanyi baciyemo mu ma business yabo hari utuntu wumvise twagufashije mu buryo wotangura business yawe cyanke inzitizi wumvise cyo kwanza gutera makenga bimwe mu byo bavuze bagiye baracamwo wumvise kumbure wogerageza kwirinda cyanke kugira ukundi mu byo baciye mu byo bari nk'ibi
byinshi baravuze yuko impambamyi bahura bashobora gushika mu buzi bakababwira bakabashyira hasi icyo nuvuga ku gifaransa bakabasuzestima yuko badashoboye uri nk'umwige mugasanga utwara abantu b'abagabo barakwita nyine ko atadushoboye ikintu yaciye ndahakubura ni uko uba ubishyiramo ingufu ukaba forte mu byo urinda kurakora ukabereka ko kugushoboye imbere ugakora n'ibyo bibaza kutokora ukagira uko ushoboye kose kugira ntuke hasi aho kugume ugira ingufu nyinshi kugira ngo ugume ubereka yuko ushoboye cyane ko birangora kuvuga mu kirundi
nta kibazo urakoze cyane rwose birumvikana ariko birumvikana ngaruke rero ngaha muri amerika kuri madame flora nawe utubwire mu bashyikirije amadamu
imbere yo kujyayo ndashobora kongera ko akantu
ego
ya murambabarira hariho akantu nyine kagize madamu mama buntu madame perezida Nkurunziza yatubwiye neza ukugene icyumviro cyamujemo cyo gufasha impfubyi araduha detaye ya proje yiwe ukugene yatanguye n'ukugene azarongereza ko kimwe kimwe azarongereza ko kimwe kimwe je narabishimye cyane rwose uwo ntuzeye uburyo bushobokeye akagerageza vrema kugira kandi yabivuga umengo proje iri ruguru iyo sinzi ko ariyo yavukiye kibura aho yoba yaratoye iyo porogaramu ntiri Bujumbura nibyo numvise sinzi yuko noba nari ihenze numvise ari ibintu bifasha rwose biratanga akazi kandi bifata bifasha population ikenewe gufasha cyane mugabo kandi iza irungura ibyiyumviro abonye yuko yatanguranye n'ikintu kimwe hanyuma aragirira bibiri nyuma aragirira bitatu amaze kutubwira ngira ngo ubu yari ashyitse kubishika indwi umunani aho hose mu byo yatubwira ni ibintu bitanga akazi ni ibintu bitanga ibyiyumviro ni ibintu byerekeye abakenyezi navuze ati mu mantuzeye mu bana bari kubariga ubu bajye bararaba ayo ma initiative lokali apana ibintu byabindi byose dushyira i Bujumbura tuze turaraba ama initiative lokali aza arashyikira abakenyezi bari mu misozi hanyuma aha habaye initiative muri iyi provense aha hakaba iyindi initiative ku yindi provense tuzosanga twateye imbere n'ukuri abakenyezi benshi bashoboye kumvirizwa kandi bashoboye gufasha
urakoze cyane nawe madame Flora iyo waba warahize kumbure ku bakenyezi bari mu mahanga cyangwa abakenyezi bari mu Burundi hari icyo bo barashimye mu byo bigishije mu byo bashikirije tuganirize mu byo wewe wakiriye washimye cyane
murakoze Loriane jewe icyo nashimye ubwa mbere na mbere no kungene abakenyezi cyane cyane abigeme bariko barajya mu myuga itandukanye kenshi usanga ijyamo abashinganahe abasore abagabo murakoze nk'umwuga wo gucapa nk'umwuga wo kumenaginga abantu benye abamizisiye so nkize onye kweri je navuze ati abantu benye abakenyezi bariko baraduga mu gihugu cyacu ntibakiri bamwe bo kuguma ku ntozenye ku isuka canke utegereza kuja gusenya utegereza kurondera ibyo kurya utegereza kwama uri mu byo mu rugo gusa nawe kuja mu ishuri ugashobora kuja mu mwuga wibaza ko watekereza kuba urimo abagabo gusa ndi cyarangiye gose harima kindi cyangiye n'ukungene umutambukanyi w'uwahoze ari umukuru w'igihugu yashikirije rya proje iwe yo gufasha impfubyi jewe byarangiye gose nk'uko nakuze ntabwo twakuriye mu bukire navuga ko twari unfortunate kugira kuronka imfashanyo hirya no hino nko mu nkambi abana bataronka ibyo imfashanyo y'ibyo y'amakaye iki uko kurya ibintu nk'ibyo onye nko kubona nk'umubyeyi nk'uburyo yari afashe agashinga kiriya kintu cyo gufasha imfubyi batagira icyo nicyo haruguru bakazoshobora kujya mu mashuri cyangwa bakazoshobora kuronka aho baryama byaranyoheye rwose aricyo gituma kuri jewe n'impuzenye icyiyumviro cyanjye kiracyari mu mutwe mbwabo ndifuza cyane kuzogishikana wa umunsi umwe si gufasha imfubyi nk'uko nguko mbwabo ngaha ndariye ku mukobwa wanjye mutoyi so jewe icyo mfite ku mutima ni umukobwa wanjye ariko aribagira intozenya ariko aribagira ikirundi umukuru wiwe aragerageza mugabo so nari niyumviye nti rero ko mbona bimeze uku ndazi ko ababyeyi benshi bagorwa n'icyo kintu ugasanga abana bacu bamaze kwibagira ururimi mbwira umukobwa wanjye mukuru ati none niwagenda kuramutsa sogokuru wawe katavuga ikirundi kamwana uzogira gute uzomuganiriza katavuga icyongereza uzomuganiriza mu ruhe rurimi mu gihe utagomba gushyiraho akaryo kawe ngo uvuge ikirundi rero jewe nariko ndiyumvira ikimbiro namaze kugishikiriza umugabo wanjye kugira turabe ko twogishikana ahantu hanaka nawe ngiye nti ko ndifuza kugira kugira kungene no kufata abana no kureya ikintu ntigishika nk'aho afata abana tugatangura kuganira ndabaganiriza mu kirundi tumira nk'abana bafite ubugenegene kanaka bakaganirira abo abandi bana kugenda kugira ngo ashobora kuinspiringa abandi babyeyi nkabatagerageza kuganira n'abana babo mu kirundi kubera ko kenshi ngo hari abo numvise bavuga ati icyo kirundi none tukijyana he no ikirundi ni umuco wacu ni mwe tutaye akazoba katubanye kubera ko urabona ngahanye muri iki gihugu cyane cyane abantu bose bari mu bihugu byo hanze benshi barahaje abana babo kuvuga ururimi avuka mbwabo kenshi ikintu nabonye cyane abarundi ngahanye kenshi barabinyora bakavuga ati icyo kirundi se mugabo kweri ibyo muri jewe ndibaza ko hamwe noshobora kugishyira hajya ani ashobora gufasha abana batanu batandatu bagashobora kuza baravugana n'ababyeyi babo mu rurimi rwabo cyangwa hamwe bazokwifuza kujya mu gihugu cyabo cy'amavukiro bagashobora kuganira n'abantu basanze ntibikumire ntibashobore kwikumira kubera ko babuze ukungene benshi atinga n'abandi bahasanze so onye kweri ni icyumviro cyanjye ndifuza kuzogishyira mu ngiro bivuye kuri ibi byabaye kuri iby'akoraniro nabonye ko mu gihe ushyize hakawe ukiyugurura mugani wa Christine nk'uko Godance nk'uko yabivuze kuvuga birashoboka mu gihe urondeye imfashanyo ku bagenzi ku bantu benshi babona bari ko baratera imbere kubaza birafasha so ya ndatse nicyo nahakuye hanyuma ndifuza ko bizomfasha muri kazoza.
Mwakoze cyane. Ko tujya gusozera ngaruke kucoba kitagenze neza mu ikoraniro ryabaye, ico wohindura canke ico wokongera ko kumbure mu mwaka uza nibabandanya bagitegura gikorwa nka kiriya, ico kwibuza kubonamwo kurusha canke ico wokosora. Mpereye kuri wewe Benita Nise, utubwira muri make uko ubibona.
Ahanini byagenze neza uretse timing ko byakoranye katuwengiya bwaruwinga bw'ivyumva. Hama ikintu mbona ko bokongera ko nuko botumira rwaruka rwinshi bakaruha ijambo nabo bakavuga, nibaza yuko navyo nivyofasha gusumba.
Wakoze cyane. Namwe madame Godance Ndikumana, akantu ubona wokongeramwo canke wobakebura canke wipfuza ko usubira kubona mu mwaka uza ko baraka?
Je narashimye kutubonanya. Hariho abantu benshi batari bwa batari bagize iminsi babonana nibatari ko baryohewe cyane. Ica kabiri ni uko amatara dufise ari menshi. Nibaza yuko abatashoboye kuba barashoboye kuraba, sinzi yuko byashizwe kuri Facebook canke YouTube kugira abantu batabikurikiranye bazoshobore kubona ibivyiza nyene tutari tuzi, hanyuma bace baboneraho no kugene bazoparticipa mu bizokurikira. Hanyuma ikindi nacyo ni hariho urabona presentation zaba mu ndimi dushatse, mugabo twari twashimikiye ku Kirundi. Nararyohewe rwose kubona Ikirundi tacibagiye, nkuko madame ahejeje kuvuga ni byiza yuko tugira ama presentation yacu mu Kirundi. Mugabo abadashoboye kumva Ikirundi tukarondera uburyo bwo kubasigurira translation ikaba disponible. Kuko ubu unyibaza ubu unyiko bigaragaye nyene ko ari ikintu cy'iterambere gikenewe, nibaza ko tuzobibandanya kandi nibaza yuko tuzoshikirwa n'abantu benshi cyane cyane n'impozamakungu bashobora kuba batavuga ururimi rwacu. Turashobora kuvuga ati ego turiko twavyorganije mu Kirundi mugabo cyane mu Gifaransa mugabo tukagira translation mu ndimi zikomakomeye tuba tuzi yuko audience yacu irimo. Hanyuma ndashigikiye nkuko nabivuze kare icyumviro yuko twokumva amajwi cyane y'abakiri bato, ibyiyumviro bafise bisa n'uko ari byinshi kandi n'ingufu zirimo ari nyinshi. Hanyuma na tekinoloji barayizi, niyo monde turiko turakurikira. Mugabo si kuvuga yuko abandi badukuriye nabo boreka kupresenta amantu teye ama experience yabo kugira ndidute imico y'igihugu, kugira ntiduce twangara ibyo hanze biraryoshe ko dukurikira cyane cyane nk'ibyo ibyo twiga mu mahanga cyangwa ibyo twiga benshi. Mugabo ni byiza yuko tubandanya osi dukurikiza n'imico yacu ya kavukire. Ikindi nacyo ni uko hari nko gusaba abandi banyeshuri cyangwa abandi bagira neza abandi bashaka kutwumviriza tuza turahanahana ibyumviro kugira ngo tuze turashikira benshi tutamaze kumva. Narabonye twenshi twavuze tuva mu bihugu byinshi nibaza yuko kubandanya umwe akaza abwira mugenzi we umwe akabwira mugenzi we bakagirana hanyuma ikindi nacyo narashimye ukugene technology yagenze neza iwacu no kubashimira cyane gose hanyuma natwaka mu cyangwa twiga na twiza technologies sineba ta kuza kuyiki shora kwa twa twara bagoye kenshi ubu mu bitegoro mwagize dushobora kuba twari petetre kubafasha mugabo kubera tutazi na technology bikatugora hanyuma aba ndabashimira aba kiciyumviro kugira ngo mudutete imbere hanyuma mwibuke abakenyezi ko ari bo bagezwe ko ubu ibiziyumviro byabo bije imbere hariho iciyumviro kimwe nibaza yuko tukiganira hagati twebwe abakenyezi canke tukahanuza n'abandi hariho aba entrepreneur mu kiyago narumvise haza ibyiyumviro ti no kwangaja umugabo ti noba nabuze umugore sinzi yuko aribyo tuzoshigikira byose gusa kuko ifoko twerekana leadership ya bose ifoko twerekana leadership igihe aho tubyiye nkubu ikreye entreprise ikakuri kaba nini ntiyoba entreprise y'abagore gusa yoba byiza twize gukorana n'abandi twabyiza yuko niko tuzotwara igihugu niko bashobora kuguha igihugu ukagitwara nitwoshwarira abagore gusa ahubwo niko mukwereka umuntu wese w'umukenyezi afise ijambo ntari kane aronke aharishikiriza mugabo dukeneye gukumira umugabo nk'uko badukumiriye no kubaruta
nakoze cyane hama nawe Flora madame Flora wineza bamboneyeho icyo wakunze ushaka kusubira kubona mu mwaka uzaca nk'icyo waneguye muri make cyo gukongera ko canke bagakosora cyo bari kiye
nakoze cyane oya so dekantangure chime mvuge nti mwarakoze kuba mwariyumviriye ikiganiro nabwo ko cyaje hageze abakenyezi benshi bari babikeneye ba kugira baronke bagire urugya rwuga rwo gushyikiriza ibyiyumviro byabo no gushyikiriza ubugenegene bwabo byaje hageze hanyuma icyo novuga no kwifuza ko mwokongeraho muri kazoza ni abantu barashyikirije abaprezanta baraprezanse twarabumvirije mugabo ntabwo twamenyanye tubwiye ko twa twinteractinze hagati yacu twebwe twarumviriza gusa abaprezanta mugabo nta interactions zari zirimo rero novuga ati nko muri kazoza k'ikindi kiganiro komoke nogira imigwi mukapata abantu baba baje mukabagabura mu migwi hagati na hagati mpaka zabaraganira nk'uko babyita mu cyongereza the breakout sessions bakidondora bakaganira kugira bakreye network ya relationship baze baravugana bagire amakontakt abantu bamenyane ya yumvira ko muri kazoza mugerageza mugashyiramo kugira abantu bagerageze kumenyana mowa nk'uko byabaye muri iyi session ya hedi
urakoze cyane nk'umuntu yari yayoboye ibiganiro ndaza kubishyikiriza abateguye neza na neza cyane igikoraniro bashobore gushyira mu ngiro ibyo mubabwiye ibyo mubashikirije kugira ngo mu mwaka uzakumbure ibintu bizogende neza kurusha kuko numva ahanini mwarashimye ahanini mwarize mwarafashijwe n'abandi ndabashimiye mwese rero mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka murakoze mugire musi mwiza.